Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane, umunsi wa gatanu nako itariki zine z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2019. Muri studio y'indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubategurira tukabashikiriza buri munsi saa kumi kugishika saa kumi n'imwe amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu tubibutse ko tubashikiriza ikiganiro cerekeye ubuzima canke amagara y'abakenyezi n'abigeme. Uno munsi turihweza amajambo amwe amwe akoreshwa mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda no mu misho yayo ashobora kuba arimwo ikumira canke ukudaha gaciro igitsina gore. Ayo majambo niyo migani niyihe? Aya hari hokogwa iki kugira tuvavanure nayo? Umukenyezi n'umwigeme ahabwa agaciro yumve ko akunzwe mu kibano nk'abandi. Kazi rero mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku iki kibazo cy'uyu munsi, turabahaye ikaze mu kiganiro
muri isanga. Ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ijwi rya Amerika nkuko mwabyumvise no wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Abatari bake harimo abakunzi b'ijwi rya Amerika babona ko hari amajambo n'imigani mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda atubaka umwigeme n'umukenyezi, amajambo afatwa nk'ibisanzwe ariko vy'ukuri yumvikanamwo ikumirwa canke ukudaha gaciro abafise igitsina gore. Ayemwe muri aya majambo atari make n'imigani yashikirijwe ku rubuga rwacu rwa Facebook, turaza kuyihweza. Rero kuri iki kibazo twatumiye Madame Nyamushigwa Lidwina, yize akongera agakora ubushakashatsi ku bijanye n'akahise k'igihugu cy'u Burundi. N'umwanditsi akaba heruka gusohora igice ca mbere cy'ibitabo yise Iwacu Burundi, aho avugamwo ibijanye n'amajambo avugwa mu mamanza, ako amajambo avugwa mu mamanza ako mu bijanye n'ibikorwa mu buzima bwa misi yose nk'uku kugira ubugeni, kwibaruka n'ayavugwa iyo umuntu yitavye Imana. Madame Lidwine yarakoze mu bushikiranganje murantunga yarakoze mu bushikiranganje bujejwe ugwaruka inkino n'imico kama aho yari umuvugizi wabwo. Ubu arongoye akongera agaserukira imbere y'amategeko ishure ry'intango bita primaire. Madame rero Nyamushigwa Lidwine agiye kudufasha kumenya kahise kamwe muri ayo majambo n'iyo migani kugira ngo dutegere bimwe mu bivugwamwo. Bamwe bashobora kuba babona yuko kumbure harimo ikumirwa, abandi bakavuga ati byagenze ukunuku nuku nuku byatanguye. Adufashe kumva kahise kamwe muri ayo majambo ashobora kuba arimo akabazo. Amwe muri aya majambo rero nk'uko twabivuze twayashikirijwe ku rubuga rwacu rwa Facebook, reka dusome amwe muri yo mbere yuko dutangura ikiganiro. Hariho irya mbere rivuga ngo umukobwa si umwana, irindi rivuga ngo umukobwa na karago kabaraye, uruvuze umugore ruvuga umuhoro, umugabo umwe agegwa kuri nyina, amazi abaye make ahebegwa imfizi, nta nkokokazi ibika isake zihari, umugore umwe ni nyoko, ingabo y'umugore iragushora ntigukura. Harimo n'andi menshi rero ku rubuga rwacu rwa Facebook dushobora kuza kwihweza. N'abandi murashobora gushikiriza ayandi majambo canke yindi migani mubona yuko ijanye n'ikiganiro cy'uyu munsi. Tubahaye ikaze rero n'abafise ibibazo n'ivyumviro turabahaye ikaze nimero yacu ni ya indi nyene mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ndasubiramwo nimero yacu ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 murashaka kutwakura tukabahamagara mugaterera reka rero twakire umutumire wacu nkuko twabivuze ni madame Nyamushigwa Lidwine ndabahaye ikaze madame murakoze gufata kano kanya ko kuganira natwe
murakoze namwe kundumira muri kino kiyago cyanyu
twizera ko mutwumva neza twumva ko mu Burundi hari imvura nyinshi muratwumva neza
ndagumva
ni byiza cyane nkuko mwabyumvise madame mwaragize ubushikashatsi bwinshi kubijanye na kahise k'igihugu amajambo avugwa mu mico n'ururimi rw'ikirundi iki kibazo c'amajambo mwamwe avugwa abantu mubona bavyitayeho cyane kubijanye n'ibivugwa bishobora kuba bikumira abigitsina gore
vyitaho sino bivuga cyane ukubu mbona benshi basa nabiyambura imigenzo y'ikirundi ngirabibaza ko ariho gutera imbere inovuga rwose yuko bayitaho ayo majambo aravugwa ariko ntavugwa na benshi ndakurikirwa na benshi urumva baramaze kubona ko basa n'abarenganijwe muri bene ayo majambo kuko hambere hahise umugore yari afise n'ibibanza adashobora kwicaramwo yari afise ahantu abwizwa kuguma yari afise ibyo yitwararika kuruta ibindi acaguma muri ibyo mugabo ubu rero aho baboneye ko afise icyo ashoboye afise icyo ashobora na cyane cyane ubu bahurira mu mashure bakabona bize bimwe bakabona mu ishure nta kibakumiriye bagira bati reka tuduge kandi twihute tukazosanga hari n'abashobora n'ukurengana akarimbi kuko bagomba kwihuta ngo bashikire ibyo bari barakuwemo
abakiyakoresha bobo baracabona yuko ari bisanzwe canke babona yuko ariko ibintu bigomba kubandanya bimeze canke ku bwawe abagikoresha ayo majambo abagikoresha iyo migani n'abakibona kuri we kuri mwebwe n'abakibona yuko ari bisanzwe canke ari uko bikwiye kumera uko biri
ntibabibona kumwe babibona kumwe bamwe barabishigikira bagira bati nuko nyine nuko bigenda kuko niwafikira ibindi uhaba wibagira ibyo ujejwe hanyuma ugasanga ubu hari ukwiruka cyane hari n'ukutabanza gutohoza hari n'ubona ko bica bigorana kubaka mu rugo agacagira ati bivuye hahandi bivuye hahandi bagomba kudukura ku byo twamanye hanyuma ugasanga sinovuga ko bifise ingendo nziza byoba byiza bicaye hasi bakagenzura bakabibona mbega ibyo dutegerejwe n'ibihe ibyo tubujijwe n'ibihe kandi ibyo babujijwe sinibaza ko ari byinshi cyane kuko mu kwiyumvira mu kuvuga mu gushikiriza ibyiyumviro byabo nico kimwe rwose n'abantu b'abagabo
nico kubavuga none tudufata akarorero hama udufashe kandi cane cane n'ugwaruka gutegera amwe muri aya majambo dushobora kuba twavuze bamwe babona yuko koko ari kumira kuri abo bavuga ko bagiye gukurwa kuvyo bamyemwo canke kunakuriya ijambo rya mbere twavuze canke umugani wa mbere twavuze uvuga ngo umukobwa si umwana iryo ryo baryavuye kuki byagenze gute kugira ngo abantu batangure kuvuga ngo umukobwa si umwana
umukobwa si umwana aho bagikuye urabona umukobwa arakura agera mu bigero akajya kubaka ntiyubakira iwabo yubakira ahandi umuntu naho yoba yarabyaye abana bagashika 10 arasigara wenyine nta muntu n'umwe baba bakiri kumwe kuko baba bakobwa bose baragiye kubaka bagenda ahandi bamuta wenyine uwo mubyeyi asigara wenyine rero aho si umwana kuko umwana ntuzoguma iruhande ikindi kigira kabiri azobyara abana bazokwitirirwa umuryango wiwabo kwase urumva birakomeye uzomenga nta mwana numwe yabyaye uzomengo nabo yabyaye sabiwe uko bagiye hanze bagwiza imiryango ya hanze naho byavuye ko bamwita ngo umukobwa si umwana ngo nakarago kabaraye
kuri ico nyene duhereye kuri ico naco nyene kivuga ngo nakarago kabaraye turiko turagerageza twiga ayo majambo canke iyo migani aho yavuye reka twumvirize n'ico ca kabiri uvuze umukobwa ngo nakarago kabaraye kuba kiri bato bashobora kuba batanategera ivyo ari byo ivyo byo 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 bari bike
nakarago kabaraye urazi uwo mukobwa akiri muhiri wabo akora byinshi cyane byiza cyane bifasha mu rugo uhashitse ukabona ko urugo rurimo abantu barufashe neza nabaraye kuko icyo gihe bariho uko ni byiza mugabo agiye birahera urazi birahera birahera rero abo baraye nabaraye icyo gihe yari ahari nabo yasasira nabo yagaburira bamusanzaho hanyuma yahagera ko agenda ahandi acagenda kubikorera ahandi nakarago kabaraye na urumva sabadoha guma
ariko ntibitegeretse neza akuba kuba karago k'umuntu yaraye umuntu yabisigura neza gute
kuba karago k'umuntu yaraye urazi umuntu yaraye baramusasira nibyo kandi basasa ikirago icyo kirago baragisasa ni wa mukobwa sasa niwe agaburira wa muntu araye nyamuntu ntazohaguma azoca agenda ariko uzogaruka agasanga yagiye ibyo ntabyazoronga urantegera araraye gusa si uzogumaho nicyo bivuga nicyo bisigura
nizere ko abariko baratwumva bategera neza hariyo n'andi majambo
hariyo undi ashobora kuba azi iyi ni nsiguro na karago abaraye uwo munsi ahari niwe karago niwe niwe barondera ko baryama niwe aza kubagaburira erega ntibivuga byinshi byo ntibivuga byose ukuvuga bifasha uwo muntu yaje nyamukobwa ari hakiri muganiye amara kugenda azobitware ahandi ibyo biraga azoja kubisasa ahandi
none ndakubaze
warare uno munsi aho hantu yarakihari nari byiza kuko niyagenda agenda bijyanye kuko azobikorera hariya icyo kirago naco urazi ko kitaramba icyo kirago ntikiramba ntikigumaho n'akarago kabaraye akarago kabazogumaho kabazoba muri uwo muryango kabazoja baraza muri uwo muryango n'akarago kabaraye
ego hariho n'ayandi majambo menshi kumbure kuri Facebook yacu harimo n'ay'abanyarwanda sinzi ko kumbure ushobora kuyamenya cyangwa kutayamenya ariko hariho uwavuze ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro iryo sinzi ko ari kintu cyangwa
igihe
uruvuze umugore ruvuga umuhoro
uruvuze umugore uwo mugore uruvuze umugore umugore ko ari inzira iva mu rugo nibyo inzira iva mu rugo uruvuze umugore aba ariko aravuga ikintu kirenganira kitahaguma uruvuze umugore ururimi ruvuze umugore nyamugore ntahaguma uwo muhora n'inzira bacamo ikintu kiriko kiragenda si ikintu kihaguma
ni ukuvuga ko atari ikintu ni ukuvuga ko coba bivuga ko ari ikintu kidahambaye kidakwiye gufatwa nka nkama
ni ikintu oya ni ukuvuga ko ari ikintu kizomugumiraho n'umuhora n'inzira si ikintu kizohaguma na gatoya kirafite icyo gipfana n'uwo mugani w'ikirundi n'inzira inzira umuhora n'inzira umuhora naho abantu baca mu kugira bashike mu rugo aho inka zica kugira zishike mu rugo si ikintu kigumizaho abantu
numva ari ikintu cyiza none
ni uruvuga umugore ni ukuvuga uzovuga hama bihere ibigwa
ntacho bizoshika ko
murabibona
no kuvuga ko
atahanya uko dogumura bibona urazi umukobwa ari huta murazi akiri mutoyi yavutse ari kwarakura usanga ari umwa ari umuhora inzira rumba inzira nayo irakingira abantu irabereka aho baca bakagenda uyo muhora ukora iki ufise ikibanza uha abantu bakirengani
hariho nayandi tuzakugerageza gusobanura ariko reka duha kanya abanywanyi bijwi rya Amerika nabo nyene batangure bashikirize ibyiyumviro nibibazo duhere ku witwa Jerome mwirewe neza Jerome allo Jerome
mwirewe
uraho neza Jerome duhamagaye uri he
Kigali
mu Rwanda duga ku ijambo
bo narikira mvuge kuri iryo jambo avuze ngo umukobwa nakarago kabaraye akarago kabaraye no kuvuga ngo nuwuhari ariko atazahahora nuwuhari atazahahora no kuvuga ngo izakora byose abikora muri ako kanya ariko ari uzahasiga akagenda akajahandi niko karago kabaraye
Harandi majambo none kubgawe mu rurimi rw'Ikinyarwanda kunabonye menshi bashikirije ku rubuga rwa Facebook ubona yuko yoba harimo kudaha gaciro umukenyezi cyangwa umwigeme kuri wewe
nukuvuga nta gaciro bamuha ari nayo mpamvu havutse biravyo kuvuga ngo biravyo kugabana ubutaka uraruzi kuvuga kijya babaha ubutaka bari babakuye ku mubare w'abantu bahaguma kugira ngo batagabana ku bijyanye n'ubutaka bivuga ngo rero yari umuntu atabarwa mu rugo iwabo ari umuntu uko byagenda kose buca akaba yagenda mu rundi rugo akaba atari uwahatahabazwa batahamubara
ibyo ni ikumira kuko hari abaguma mu rugo ugasanga ntibagiye kubaka
bo ni ije ntabwo ari ikumira kuguma mu rugo bataja kubaka no kuvuga ngo abayagumiwe ni nk'impanuka iba yamubayeho yo kutashaka ubundi abayagenewe kuba yasohoka akaba yagenda
urakoze cyane Jerome
murakoze namwe
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turiko turihweza ibijanye n'amajambo canke imigani yoba idashigikira yoba ari aya majambo akumira umukenyezi canke umwigeme amajambo atubaka yatari make twayashikirijwe ku rubuga rwacu rwa Facebook turiko turayihweza tugerageza gutegera amamoko yayo ahaturuka n'ico yasigura muri kahise k'igihugu umutumire wacu ni madame Nyamushigwa Lidwina akaba yize yongera akora ubushakashatsi kubijanye na kahise k'igihugu cy'u Burundi n'umwanditsi w'ibitabo igitabo kimwe aheruka kwandika citwa Iwacu i Burundi ariko aradufasha gusobanukirwa amwe muri ayo majambo madame Lidwina hariho iyandi majambo tubona ku rubuga rwacu rwa Facebook irindi rivuga ngo amazi abaye make aheberwa imfizi ibyo bisigura iki
cyo bisigura nuko ayo mazi make wa wundi wa mwana azoguma iwabo akubahiriza umuryango w'iwabo akabyara abana bakitirirwa uwo muryango w'iwabo akumakundwa cyane ntibomuheba uwo mukobwa arashobora no kurara ubusa yashobora no kwiriga ubusa mugabo bafashe wa mwana azo bakirumara mu muryango kuko naho iyo genda handi abana biwe barabuye muryango mbwa wa mukobwa womenga n'umuhita umenga n'uri kwaragenda umenga ntaca dofasha umuryango nakubwiye ndi nuwogira abakobwa 10 usanga mu muryango aho yubatse kwa arutwa n'ufise umwana w'umuhungu umwe bandege uwo mwana w'umuhungu umwe azobyara abana baba uwo muryango mugabo baba abakobwa 10 atogenda handi babyara abana b'uwindi muryango bakorera uwo muryango bakuza uwo muryango ariko wa wundi w'abana cumi wa wundi w'umwana umwe nazobyara umuhungu umwe nkawe cyangwa akabyara babiri batatu azoba yaguye umuryango none rero icyo ayo mazi uriga inyota irababaza inyota irababaza rero bashaka ko ari we bahebera kuva kera n'ijambo ryashyikirizwa n'umwana w'umuhungu nahagira abashyiki be batanu akaba ari umwe acabona ko abaruta menga niwe abagaba menga niwe ashoboye byose rero baca bubahiriza wa wundi azobona ko ari nyene urugo samuragwa atazo ababyeyi biwe bazoba bari n'icyo bafite gusumba abandi
nk'uko wabivuze inyota irababaza urumva ko twumva ko icyo kintu ari ikintu coba ari cyo kuvavandura naco kuko ibintu birahinduka ubunye abakobwa bamwe bashobora kuba batubaka nk'uko imiryango ishobora kubibona rero nabo urumva ntiboca bicwa n'iyo nyota y'uko utagira icyo bahabwa ngo ni ukubera ari abakobwa
na uwo mugani waciwe kera rero n'ibindi ariko kandi n'ubu utagiye kubaka akaguma muhiri wabo ntibiboneka neza uwo mengo yarabuze mengo we ntameze nk'abandi uri kuranengeye utu mengo yarabuze icyari kumutuma agenda ahandi kandi nicyo gitangaje rero urumva uwo mukobwa n'ahazohaguma azogenda se ntacazosigaho azogumaho igihe kigeze apfe cyanke agenda ahandi nta mwana azobyara ngo amuzane kuba uwo muryango azomubyara amuzane ace yitwa umuryango w'iyo yamukuye ku mugabo yamukuye si uw'uyo muryango yavutsemo aho rero niho baguma bahahaza wa mukobwa atarongowe cyanke yarongowe kuko ngo ntacazanire umuryango yavutsemo arawubahiriza cyane iyo akiri iwabo arawufasha mu bintu byose akabaheza akarima agatungisha ababyeyi biwe mugabo atanguye gukura baca batangura kubona yatebye kugenda yabuze iyaja yabuze umukunda kandi n'azogenda ntazoba uwacu azoza nk'inshuti urumva inshuti n'umwana yahavutse sicyo kimwe biratandukanye azoza
ariko nk'uko twavuze ibintu bigenda birahinduka umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa aravugwa yuko bafise ubushobozi bumwe n'ubwenge bumwe ni imwe mu majambo akwiye kuvavanurwa nayo kuko tuvuze yuko yoheberwa imfizi no kuvuga yuko abana b'abahungu bonyine aribo bobandanya guhabwa uburyo mu muryango ibyonye iryo jambo kumbure cyangwa uwo mugani si umwe mu ikwiye kuhava burundu
kuhava ku kintu cabaye hariho ukuntu bavuga bati imico kama kama n'ikintu kitavaho byose birahera mugabe ikintu kama nicaho nyine kurandura ayo majambo ngo ahave biragoye kubikura hoza amategeko agatagira ati uwo mwana w'umukobwa yabyaye abana azokwitirirwa kwa se w'uwo mukobwa kuzoba umuryango wa se w'umukobwa ntimwibaze ngo coba ikibazo coroshe nticoba coroshe na gatoya coba ari ikibazo kigoye gukuramwo ikintu camye ari kama mu Burundi ari uko bari barabitegereye ari uko bari barabonye hagomba kuba ibyigwa bihambaye bocamwo bakagira bati ubwenge ni bumwe mu ishuri barigana kandi bashaka n'abakobwa barafise kumenya neza ibyigwa bize bigana n'abahungu bakabarusha bakabasiga hariya ugaho guhindukiza iyo migani kama ntibyoroshe ndakubwiye nti muri iki gihe ntibihera ngo biherengekere twese turabana twese twavutse aha turavukana twarize dufite impapuro z'umutsindo zingana mugandi bikunda
ariko kandi
bari batanguye ibintu byo kugira ngo abana bagabure byose bakwize byose narabonye ko ari ikibazo cyari ko kiravunga abantu bamwe bakabyemera abandi bakabyanka gucanga imiryango ntibikunda kuba ikintu kiri ubu maze kubona mu bantu benshi kandi ni Imana yarakoze ko yabitunganije ufite abakobwa gusa ata muhungu n'umwe wabyaye baraza bagatorana kwa se barabigira abo kare umuntu adafite abana b'abahungu akagira abakobwa gusa baragenda hakazotorana abana nk'uwo bavukana n'uwo mugabo
uranegeye
uwo bavukana n'uwo mugabo akaba ari bo bene iryo tongo n'inka zihasigaye mugabo ubu siko bikigenda ubu ndabona ko nibaza ko n'ibindi bizohava bihinduka ndabona ko umuntu yabyaye abakobwa gusa baratorana abana babo bakobwa baraza bagatorana akaba ari wabo rikaba ari itongo risigase nkuru ariko mu mitima y'abantu iyo muriko murayaga ndakunda kuyaga n'abantu baho hambe usanga bababaye batabishaka kubera leta yarabubahirije umuntu itongo niyigiwe n'abana biwe baba abakobwa baba abahungu ariko mu mutima wabo muriko murayaga urumva ko atanejewe n'abana nabyaye mugabo ubu kubera basigaye bagenda bagatorana kwa ba sekuru babyara ba nyina ubu icyo nabonye ko cubahirijwe narabonye ko cubahirijwe umuntu araheza akahaza n'abana biwe akaba ari bo bazoba muri iryo tongo ryaze ari umukobwa yarongowe ahandi
yego ndumva ko ariko binameze ni naba ntihenze no mu gihugu cy'u Rwanda nuko nyine n'abakobwa nabo nyine baratorana ariko tugarutse ku co mwavuze ku bijanye n'ivyiyumviro canke uko imico kama imeze ishobora kuba igoye kugongora mu gihe hoba harimwo akantu katameze neza canke katubaka hariho nk'umwebwe muri murabayobozi b'amashure hoba harimwo uburyo bwo kugongora ayo majambo amwamwe atubaka mu bitabo mu nyigisho kugira ngo abana bo muri kazoza bazotegera ibintu ukuntu biri bitari mu mico kama ikumira umwe canke uwundi mu bitabo by'amashure nk'ayo majambo canke iyo migani iracarimwe muri iki gihe canke bagenda barayikuramo
ngiranda kubwire mu bandika madambo ibyo bibandika cyane babizi iminsi baba barahamaze nta bitabo biriho gushika n'uyu munsi byinshi binjira mu ntimatima y'iyo migenzo y'ikirundi ntaba ariho bandika abize bigumira mu bintu byo hejuru yewe nta gitabo ndabona cyoshobora gusohoka mu ishuri cyo guhindura imigigwa n'imigenzo y'ikirundi wibe nk'uko abantu bayifuza nakubwiye ko higeze kuba ikibazo cy'uko abakobwa batorana iwabo hamwe n'abasaza babo cyaratera inzira leta ukumva hirya bavugiye yewe narakora muri bene ibyo bintu na cyane cyane mu bintu byerekeye urwego rw'abashingantahe ntibyari icyo kimwe n'ibyo ariko birafite icyo bisana usanga umwigeme aracaboshe nuko nabisanze niko akubariza nuko nabisanze mugabo ugenda akemanga akaja imbere akavuga ati bibwirizwa kumeruku ntabwo turabona babihawe ntabwo ndabona kumbure bo baba ariko barasharisha kenshi keyo ngo ndababaze ntaba ariho ntabwo mbona
ariko
kumbure bizosohoka ejo canke hirya y'ejo mugabo ibyo ukubyibaza nagenda byibaza gatangira nireka ndindire ndabe ko jewe mbise ibyo nandika nashize ku rutonde rw'ibyo nzokwandika icyo gitabo nacitse iwacu Burundi kizobamwo inshuro itegeranyo ibitabo bine ndabishyiramwo ko sindarabigerekeye imiryango ingene bavuga sindagisukira nikizoba ari nkacyo canyuma nay'ahandi byari bihasanzwe ugenda hamwe n'abandi uvuga hamwe n'abandi mugabo ujya imbere turamubona urumva jewe ngifite ibindi sino bitarukira ko naraheza ibyo natanguye namaze kuba negeranije ngene bizogenda
ariko nubwo ibyo bitabo bitarasohoka banditse bataraba benshi cyane ku bijyanye na kahise n'imico y'ikirundi hariho ibitabo by'ikirundi byigishwa mu mashuri y'intango muri primaire ibitabo bivuga imigani amaratema rahino aragira gucya urabona bya bitabo nyene by'abana bakiri bato cyane naho nyene haracibonekezamwo amajambo amwe canke imigani imwimwe kumbure naho nyene mu bandika byo bitabo bakwiye kuza bariyumvira imico uko igendera hinduka kugira ngo nayo nyene naho nyene ntibabandanyirize muri ya mico kama ishobora kuba itajanye n'amategeko mashasha nk'ayugu ha agaciro umwigeme ariko kandi tugarutse kuri ya majambo babandanyije kudushikiriza ku rubuga rwa Facebook deka tubandanye twiheze ayandi muri yo hariho uwanditse ati nta nkoko kazi ibika isake zihari kuri ico mubivuga kwiki
kuri ico ntabindi ndabifise ko nubuga mugabo ijambo urashobora no kubona urugo no hari abantu bashobora kubakana umwe ugasanga arasohora amajambo ingirakamaro rwose muga ntacaja hejuru ngo nigenzi kuvuga ayo majambo aritonda ararindira nakubwiye ibyo bya kera nsubire umbabarire nzihije mu mugani w'ikizungu bambe w'igifaransa bavuga ngo lakisi tuse kirese ka ona tutubiye ututabandone lakisi tuse kirese ka ona tutubiye uka ona tutabandone urumva nicyo gisigara mu Burundi rero ntibarekura vuba ntibihuta urabyumva rwose nk'ukuri kurabimbarira mugasi ishobora guca nsimbira ko ungire ntibu rero bigiye kumera uku bitegerezwa kumera uku umukobwa arazi kuvuga umugore arazi kuvuga umushyira imbere atwereke inzira ibyo nabyo bagira cyane urundi nabyo bagira mu migani hoho ariko nyine ariko uko niko ndabona ngo mbega uwo mugani wawe subiramo tuwumve neza usubire uvuge nk'uko uri uvuga
ngo nta nkoko kazi ngo nta nkoko kazi ibika isake zihari
barabivuga nabakiri mu nzu urumva iyo sake ni wa mugabo iyo nkoko kazi ni wa mukenyezi arashobora kuba umukenyezi abazi kuvuga ijambo neza cyane rwose gusumba n'umugabo birabujijwe ko ajya imbere y'iwe ngo avuge barabivugana akamubwiye n'ingene ajya kubivuga atabizi kubivuga nyamugabo mugabo umugore yamuhaye ibyiyumviro aragiye arabisohoye nk'uko yabimuhaye nk'uko yabimubwiye aho rero iyo byavuye kwari ukugira ngo ajyeho guma amwubaha ngo mbega niyo amurusha kuvuga ubizoheza bigende gute ngo ntazoba kimukakaga bazosa ajya hejuru wa mugore wa naka yananiranye umwe avuga cyane mbega ntibamwumviriza ayo majambo yavuze gute aca bamuraba ko ari hejuru ko ariko araduga ko ashaka kuba hejuru ko ashaka gusumba uwo mugabo wiwe rero kwihuta mu Burundi sinzi ko bikunda cyane cyane ku migenzo y'ikirundi ntibihuta ahubwo ugasanga mu nzira iyo bariko barayaga barabyitondera barabivuga akabyidogera niwashaka ngo ya ngaho baraturenganye uganda agenda ngo bivuga ati mwaraturenganije ntawe ugenda kubivuga bigume uko nk'uko tubitunze
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tumira mate turagaruka
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abatari bake harimo abakunzi b'ijwi rya Amerika babona ko hari amajambo n'imigani mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda tubaka umwigeme n'umukenyezi, amajambo afatwa nk'ibisanzwe ariko babona ko yumvikanamwo canke arimwo ukudaha gaciro abakenyezi n'abigeme. Ayo majambo rero mwamwe, iyo migani mwimwe bayishikirije ku rubuga rwacu rwa Facebook bamwe. Turiko turayihweza, twihweza amamuko yayo, ahaturuka, ko byagenze, icyo yasigura muri kahise mu mico kama y'u Burundi n'u Rwanda. Rero turi kumwe n'umutumire Madame Inyamushigwa Lidwine, yize kongera agakora ubushakashatsi ku bijanye na kahise ku Burundi, n'umwanditsi akaba aheruka gusohora igice ca mbere c'ibitabo yise Iwacu i Burundi. Muri ivyo bitabo akaba agiye kuzovugamwo ibitari bike vyerekeye amajambo avugwa mu mamanza hakogwa mu buzima bw'abantu, nko kuvuga no kuvuga nk'ubugeni, kwibaruka n'ayavugwa iyo umuntu yitavye Imana. Niwe ariko aradufasha kugerageza gutegera amwe mu majambo canke imigani ya kera ico yavuga. Madame Lidwine, watubwira amwe mu majambo canke mu byo uzovuga wavuze muri cyo gitabo giheruka gusohoka Iwacu i Burundi, ashobora gufasha mu bijanye n'ivyavugwa muri kahise, amajambo avugwa mu manza, tubwire muri make bimwe mu biri mu gitabo canke.
Gitabo cacu harimo bwa mbere kubona iyo umuntu ashaka kubaka urubanza rukomeye, ngira umuryango urubanza rukomeye, wumva n'abantu abana bakuriye mu miryango iwabo, umukobwa iwabo, umuhungu iwabo, mugabo hanyuma bati natwe tugira umuryango. Igihe cyo kumusaba baraheza bakavuga ijambo, tuje gusaba ubumwe, tuje gusaba urukundo, tuje gusaba umuvukano, tuje gusaba umwumvikano, bene ibyo iyo ni jambo ryo gusaba. Nyene gusabwa ewe umukobwa nawe, uwo yari se w'umuhungu kuko nta muhungu yisabira, ewe umukobwa nawe agaca avuga ati babakiriye, reka tuzobiraba. Ni mu mvugo y'Ikirundi baraca hirya no hino, aracari muto, turacaraba n'ibiki ibintu nka bene ibyo. Ageze ko yubaka baramuherekeza, baramumushira mu kibanza yubatse. Hariho imanza ziba nk'ibyo, umuhungu akaja kubaka kwa sebukwe. Nibaza ko ibi bintu niwashaka ko ndabivuga uko icyo gitabo kimeze birajya guteba bitesha umwanya. Hariho ijambo rero ryo gushikiriza ubwa mbere wa mukobwa iyo hageze kubaka, bamuguhaye n'ibindi bakanavugana n'ibyo babaha bibaherekeza mu kubaka ubwo rugo rwabo rushasha. Baracari bato, babereka aho barima, babereke ingene babaho. Ibyo ni rya kabiri. Rya gatatu, iyo wa mukobwa amaze igihe kwa wa mugabo wiwe, azogenda iwabo, ashitse iwabo naho nyine bazovuga ijambo, turabakumbuje umwana, niko babivuga mu Kirundi. Turabakumbuje umwana araje, kandi ubundi mugifise umwe, dufise babiri, ubu turabasangiye n'abana bacu, turabazanye kuwaramutsa. Ibyo rikagenda, azoza babyaye wa rwo rushasha, baronse umwana, naho haravugwa ijambo ko baronse umwana wa muryango wakuze. Bigenda uko umwana avutse, baravuga amajambo, umwana wese baramuvugira amajambo yavutse. Hanyuma hazoba irindi jambo risubira kuvugwa iyo hari upfuye. Hari upfuye, ariko mbere y'uko dushikira upfuye, hariho imanza bamara, uja gusaba inka, ikindi kintu basaba bakobeje, kuko inka urazi nicyo tunga ry'Abarundi, aho hambere mbere no mu myaka yubu baravuga amajambo ajanye no gusaba inka umuntu aje gusaba inka aravuga amajambo akamusubiza inyuma kabiri gatatu hama bakaje umugabi naho harimo amajambo ibyo biri muri icyo gitabo hanyuma akaba rero rya jambo ry'umuntu aje gusaba iyo hari umuntu yapfuye barabahoza barabagendera barabashikiriza kuzima ari uko abatanguye atari bo bakiriho ayo majambo nayo nyine aravugwa hakaba ijambo rero rikomeye iryo jambo ry'umuntu yapfuye asiga abana baramwere abo bana barabereka itongo ryasa aho ryagera inka zahase ubutunzi yari afite bakishyuza amadeni nako imyenda yari afitiye abantu akazuyiriha abasigaye hakaba kandi n'ibindi by'uko uwo muntu yariko bamweretse harabaho uwitwa Samuragwa baramuvugira ko amagambo baramuha impanuro baramubwira ingene azo kwifata baramubwira ingene azo tunga abasigaye muri uwo muryango ingene azo bafasha ingene azo barera ingene azo umuhanuzi wabo uko bigenda biramera ayo majambo niyo novuga ari muri icyo gitabo cya mbere iwacu Burundi
ego muri ayo majambo ego urakoze cyane rwose
kuri ibyo nibyo natanguye kuko ijambo nasanze ari ryo mu Burundi rirafite icyo rimara
ego
rirafite muri ibyo nabyo bigukubwira ayo majambo avugwa nta mugora yavuga
nibyo naringira nshike ko aho nyene rero muri kahise rero
yamyavugwa n'abantu babagabo
nibyo nariko
abarira abarira muri wa mu cyangwa akabarira umugenza akabarira inshuti rero hahandi bavuga bati umugore nta jambo ryiwe nta jambo ry'umugore n'uwundi mugani bavuga nta jambo ry'umugore uwo mugore ngo arerura uwo mugore nta icyo yubaha uwo mugore agomba kuba hejuru azibagira ibyo ajejwe mu rugo
kuri icyo nyine madame Ridwine kuri icyo nyine uvuze kijyanye n'ayo majambo uwo mukenyezi mwavuze yuko
majambo yo habari imburakimati
kuri byo nyene muvuze mwavuze yuko umukenyezi nta muhungu nta muhungu arimo muri abo bavuga ayo majambo ariko kandi none uwo mukenyezi mu Burundi muri kahise nkuko mwabivuze amajambo yavugwa n'uwo mukenyezi muri iki gihe canke nkuko mwabi nkuko tubibona muri kahise k'ivyo mwakoze mwarakoze kubijanye n'ubushinga ntahe mu gihugu c'u Burundi umukenyezi araba umushinga ntahe mu mico y'ikirundi araba umushinga ntahe aratigwa kuba umwe mu bashinga ntahe allo madame Ridwine uratwumva
yakunda
allo
muri izo maza zose twirigwamo n'abantu babagabo
ndakeka harimo akabazo muri telefone ya madame Ridwine reka tumugarure ku murongo wa telefone
banywanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya short waves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda tugarutse muri uwo mwanya w'ikiganiro muri isanga telefone yari yaguranye gato twari ko turaganira n'umutumire wacu madame Ridwine Nyamushigwa tuko twari tugeze aho tuganira kubijanye n'amajambo avugwa mu mamanza mu mico kama y'igihugu cy'u Burundi numva nayo mbajije madame nti mu bitabo muriko murandika muravuga amamanza na majambo avugwamwo kandi ko cane cane avugwa n'abagabo kuri ico nyene nari mbajije nti muri kahise k'igihugu muri aya majambo avugwa umukenyezi arashobora kuyavuga canke umukenyezi arashobora kuba umushinga ntahe ko kenshi avugwa n'abashinga ntahe
aya majambo avugwa minsi yose n'abantu Mhm. Utagira musaza we n'utagira se wawo ari ingingo y'umuntu wo hanze ataza kuya mu bugiro. Mugaje na saze bibabaje. Umuntu araje gusaba umugeni w'umuhungu atabyaye. Ngo n'umukazana. Umukazana aba wiwe gute. Hari naha batamuzi. Benshi barasaba abakobwa batazi. Rero urumva ko atari byiza na gato. Iyo bimenyera bikamenyerwa kuva kera abakenyezi bakavuga umuntu afite umukobwa akamwitangira akaba ari we amuvugiye amajambo niho byari kuba byiza uko wavuga ijambo n'ibigoranye muri urwo rugo rushasha niwe ajya kubitatura niwe ajya kubyumvikanisha urumva ko si byiza na gato na jewe ndiko ndabikoramo birambabaza kuko hariho abagore bazi kuvuga neza amajambo Mhm. Ariko muri izo manza babaha ijambo ngo bavuge ndasaba umugeni ntagenda kumutanga ku munsi w'umugeni nta mugora kugira ijambo.
Ego ariko mu mamanza kenshi mu Burundi yo ngiye mu mamanza tuvuge nka mamanza ya diplome y'ukuronka impapuro z'umutsindo dusigaye tubona abigeme bivugira amajambo bo nyene byo byakigwa gute ko bitanguye kwibonekeza nk'ibisanzwe.
Ukuronka impapuro z'umutsindo nuko yakoreye. Niwe ibyo arabyiza arabimenya gushika haronka urupapuro rw'umutsindo ibyo ereka sinavuge ko batavuga kuko batazi kuvuga arabizi neza abakenyezi barazi kuvuga ndazi ko hari abakenyezi ijambo kumva ko ari ijambo risamuye rimeze neza
ego ariko ikibazo gihagaze ku kwemererwa kuvuga imbere y'abantu
aho hambere ibyaho hambere uri kuranye
ariko ikibazo madame Ledwine ikibazo gihagaze niba bemerewe niba bemere
bagire ico batoyemwo bagire bati twavuye kure mugabo babone uko byari bimeze
yego ikibazo kiri aho niba bemerewe gufata ijambo ngo bavuge imbere y'abantu
kare na kare nakubwiye ko nagize nzi ngira mvuge uko ibintu byagenda inavuze uko biriko biragenda iyo biriko biraja ibyo sinabivugemo na gato hambere hahise byari bimeze uko uranegereye byari bimeze uko nta mukenyezi bahe ijambo ntawe nigeze numva hariho abantu benshi bari incabwenge mu Barundi mugabo yaragenda bakihererana n'abantu baza kuvuga amajambo akamubwira ibyo ashaka gusohora kuvuga muri ayo majambo akagenda akabivuga uwo mugabo mugabo yabiviwe n'umugore reka n'abajya abagabo bajya kubivuga babibaza abagore
abagore babo
yewe narakoze urwego rw'abashinga ntahe baragera ku bintu biba didani ahagira ngo turabiraza reka tuje kubyihweza no kuvuga iki nabyo narabitohoye ari kujya kubaza abakenyezi babo babizi kuko baba babizi barabibona iyo byavuye nuko byari bimeze mugabo uko batarekurirwa kuvuga ijambo nibyo byatuma bataheza ngo babahe iryo jambo ubundi barabizi bijya mpapuro z'umutsindo hajya bagiye mu bundi buzima bitwa abandi aravuga ijambo rero barisomera ibitabo bagaheza bakabiburanira igituma nanditse ibi igituma byagenze uku igituma byoza kubituma uwundi kandi ari we yabikoze
murakoze cyane reka tubandanye ku mirongo ya telefone n'abanywanyi nabo nyine tubandanye kubaha ijambo twakira uwitwa Raymond uraho neza alo Raymond
ego muraho mwaramutse neza
mwaramutse uratwumva neza
ntago mbumva neza ndi Uganda ntago mbumva neza we rwose mwihangane pe
nta kibazo tuduga ku ijambo
oya ntago njye munakurikira radio na telefone connection ziracika niyo mpamvu nawe ntaza gutanga igitekerezo kinyuranye n'ibindi Agiye mbumva nakurikiye gace cyane gashoboka.
Eh, telefone yakugoye. Nta kibazo urumva. Uradutunga kumburengera na telefone cicika. Reka twakire uwitwa Jean-Claude. Jean-Claude uraho neza?
Muraho neza cyane. Umwaka mushya muhire.
Twese tubusangire.
Eh, wana nkuko bisanzwe rero ndi ambasaderi Ngoboka Jean-Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Ruhema ya mbere. By'umwihariko mbanje kubashimira nubwo nabonye umwanya wo kuba nabashimira mu biganiro byose tumaze imyaka ingahe itatu turi kumwe dukorana muri Isanga ndetse n'amakuru mutugezaho. Banje kubashimira ko twakoranye neza kandi twanabakurikiye neza gatanu kuri gatanu. Amajwi yazaga neza atomaye rwose adacikagurika.
Aho muri ako karere none na Jean Claude, ikibazo cy'uno munsi kigaranye cy'uyu munsi muciyumvira kwiga?
Nibyo, kuko imvugo z'iki gihe n'iza kera byarimo bikunda kubaho kenshi, ugasanga hari nk'imvugo dushobora kuba tuzi nk'ururimi rw'Ikinyarwanda ariko tukaba tutaruvuga neza nk'uko byabugenewe. Ari naho usanga nk'umuntu ashobora no kuba yajya nko mu nama cyangwa ahandi hantu ugasanga avuze nk'ikintu akivuze nabi baramuseka. Ahubwo ye mbona aho kugira ngo bamuseke cyangwa bamufikirane navuge icyo kintu uko urwo rurimi aruvuga, ahubwo bagakwiye kumukosora akambwira ngo warubira uvuge gutya, cyangwa bakamuhira ijambo kugira nawe abashe kugira ngo yikosore nawe abashe guhabwa uburenganzira bwo kubasha kuvuga mu ruhame rw'abantu. Ahandi nari nk'igihe nk'umuntu wenda bazi nk'icyongereza ariko akaba akizi ariko ku buryo budatomoye akakivuga nabi gicurika, hanyuma yajya nk'ahantu nko muri rusange ahantu ashobora gutanga ijambo agahezwa. Ubwo guhezwa abadukurikiranye mu mbishi cyaricyo. Ugasanga rero ugasanga ni ibintu biba bigayitse. Ahubwo mbona buri muntu wese yakagombye guhabwa umwanya, nk'uko nk'ubu ndi kuvugira kuri radiyo y'Amerika nyine nkaba ari byo mvuga nyine nkabivuga bicuritse, ariko mukayaba mwumvise icyo nashatse kuvuga ndetse mukanabikosora bimwe cyangwa abadukurikiye bakomeje icyo nashatse kubabwira. Ubwo uri kumva
kubijyanye bakwiye. Yego, ariko kubijyanye n'amajambo nk'imigani twawe nk'iyo two turavuga mu kiganiro imigani ijyanye n'umukobwa n'umwigeme, umukenyezi ashobora kuba atemerewe gukora ikina kiriya kubera imico kama yo byo bibivuze kwike.
Ibyo ngibyo rero nk'ibi nk'uko n'ubundi turi nko muri vize cyangwa mu iterambere, turi mu bintu by'iterambere. Nk'urugero umukobwa ubundi mbere twari tuzi ko adagomba kwambara ipantaro tuvuka, twari tuzi ko umukobwa atambara ipantaro ariko ubu arayambara. Ni nk'uko n'ibyo bintu by'imigani cyangwa iki nk'abasogokuru batubanjirije bagiye babitwigisha, umusaza rwose akicara akatwigeta ari abahungu ari abakobwa akatucira nk'imigani akatubwira uko kera byari bimeze akadusakuza, ugasanga n'ubundi n'abakobwa mbona ngiye badahejwe ko n'ubundi ni nabo bagaruka bakabyigisha mu mashuri ahanini, ugasanga ari kwigisha nk'umuvanganzo. Ugasanga rwose n'ubundi mbona natandukanye riri muri bibiri, navuga ko umukobwa nta kintu gihambaye yaba akora twakora bo badakora, kuko n'umuntu si umukobwa arajya afata gutya akajya mu munsi y'imodoka akayikanika akora ubusuberi. Ibintu rwose by'indimi rwose mbona abakobwa bacu b'abanyarwanda kigamba ari mu bindi bihugu wenda bitari hano mu Rwanda, mbona ati muri aka karere kacu ka Ngoma ndetse n'uturere twose 30 tugize igihugu cy'u Rwanda, mbona hose nta kibazo rwose bakora neza iby'imigani, ahubwo nibo ba mbere bagomba no kuyiducira.
Kuri wowe rero ubona yuko umukenyezi akwiye guhabwa ijambo haba mu mamanza ariyo yose agashikiriza ijambo nk'uko n'abagabo babikora?
Ni byiza cyane rwose, kuko nk'urugero nk'ubu ndaguha urugero nk'ubu twebwana dutuye mu mudugudu mu midugudu yacu cyangwa mu tugari tuyoborwa n'abadamu, ndetse ahanini niyo dutoye nka komite igize nk'urubyiruko cyangwa igize irindi tsinda abadamu usanga aribo benshi batuyoboye, ugasanga umudamu niwe uhagarariye nk'ikibina n'uhagarariye tifu wacu w'umudamu n'umudamu w'akagari umukuru w'umudugudu n'umudamu. Rero ibintu byinshi rwose hano ijambo bafite ijambo ijana ku ijana ntabwo bagomba guherezwa, ahubwo bumve ko nabo bashoboye bakanguke bakore bayituyobore baduha agaciro kangana n'abagabo n'itwumve ko ari abadamu
abo nabo
bashoboye nyine ubwo rero nicyo nababwiraga hano mu Rwanda rwose abadamu bafite ijana ku ijana ni n'abayobozi ni n'abarimu abarimu kazi bintu byinshi cyane nta murimo nakora nawe atakora rwose imirimo ubona iyo nkoze nawe arawukora
urakoze cyane Jean Claude tugaruke ku mutumire ego tuko turaja ku musozo w'ikiganiro madame Ridwina akabazo ka nyuma canke umugani wa nyuma two kwiheza kumbureshwa ko ari no wo mu Rwanda twavuze kubijanye nuko kuntu abagabo bagenda bakabaza bakagira inama n'abakenyezi babo kugira ngo bafate umwanzuro bafate ingingo ku kibazo runaka hari umugani uvuga ngo ingabo y'umugore iragushora ntigukura hoho kumenga bavuga yukumenga inama y'umugabo y'umugore nta kamaro kanini nya ifise gahari kuri iyo nama
ibyo biri muri bya bindi twavuga ba kwari nk'uko umucinyiza jambo rajumba gucinyiza kumubuza ngo ntaduge ntaje habona ubundi nande mvuga nk'uyu mugabo ahejeje kuvuga ibyo sarabishoboye arigisha aracimanda aravura arakora ubuzi bwose busanzwe buri mu gihugu ugahagera kuvuga iryo jambo ry'ikirundi akamukumira urabona baracyadirikiye muri bimwe by'ikirundi bya kera ubundi aho kuri uwo mugani bamubwiye ngo aragushora ntagukura ibyajya kugusukamwo ntazobishobora kubigukuramo nicyo bivuga kuri uyo mugani rewe ndabona ko ahubwo abenshi n'ingorane zashika no mu migani yindi y'ikirundi imwe miremire urasanga abagore ari bo bakiza abantu baguye mu kaga urabyumva aho kwabari kumwigizayo ngo naduge ngo yohaba aganze umugabo yohaba yishyira hejuru ubundi abakenyezi burya bashoboye byinshi
cyane rwose
ubwo rwavuyemo umukenyezi icyo kimwe rwavuyemo umuntu w'umugabo iruha inyagara oya abakenyezi barashoboye byinshi cyane
turagushimiye
cyane none yonanirwa no kuvuga ijambo azi kubaka wumva bikunda nuko ari uko bamenyereye hajya baguma bababuza kuvuga amagambo gushikiriza ibintu biriya kwari ukubwira bagume baca bugufi bagume bari bagufi atacyo bashoboye bwa bakenyezi bashoboye byinshi cyane
murakoze cyane rwose birumvikana rero nk'uko amajambo amwamwe twagiye turiheza koko arakumira umukenyezi arakumira umwigeme ariko nk'uko mwabyumvise madame Ledunia bisiguye hari ibintu byo muri kahise bikuye kudukuye kuvavanura navyo kubera nk'uko abivuze umukenyezi umwigeme arashoboye arashoboye kumbure mubira naboneka mu nzego z'igihugu abakenyezi barimwo kandi n'imirimo barangura rero hariho uburyo umukenyezi akwiye kubonwa nk'umuntu ashoboye kandi ashobe gukora ikintu akakirangura neza nubwo migani imwe yerekana neza yuko yagiye aracinyizwa yagiye arashigwa haruhande ariko ibintu bigenda birahinduka akwiye gushigwa habona akwiye gushigikirwa akwiye gutegwa intege turashimiye cyane gose umutumire wacu madame Nyamushigwa Ridwina yize ibijanye n'ubushakashatsi yarabikozemwo n'umwanditsi afise igitabo citwa Iwacu Burundi ni gice kimwe k'ibitabo byinshi ariko arandika twizere ko mushobora no kumwitura mwifuza kumenya byinshi kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi n'imico y'u Burundi turashimiye rero namwe mwese mwaduteze amatsiko yabashikirije ibibazo n'ivyumviro murakoze cyane ko aramwateramanye natwe nimero ni yandi nyene mubandanye mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook yacu naho nyene turabyakira kumbure tuzusubire tugire ikindi kiganiro twiheza ibindi vyokogwa mu kibano canke mu nzego mu mashure kugira ngo imvugo zimwe zimwe tuvavanure nazo Radio Ijwi rya Amerika mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese
Brian Itangishaka urakoze ku kiganiro muri Sanga utugejejeho nshuti.